Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muramutse nshuti mwese mu nduru uteze amatwi, uyu munsi ni ku wa gatatu itariki 10 ukwezi kwa kane mwaka 2019. Muri kumwe na Frederic Mundikije.
Iyo abantu bahuye bari babiri bariko baraganira, bo bacavuga ngo ni inama. Bumva kugira baronke icitwaza imisi yose, baca bavuga ngo nama nama ngo atemewe. Ayo manama yemewe n'aya ko abantu ntibashobora kubintwakira mu kanya rero.
Uyo ni Eme Magira muvugizi wifata kibanza umugambwe mushasha CNL wa agatondo gwasa avuga kwikubagwa y'abanywanyi b'uyo mugambwe. Inkuco kimwe n'inkuru ivuga ku bukene bw'amazi n'umuyaga nkuba mu Burundi bishobora gutuma ibintu yanzara. Inkuru y'abarwanyi ba FNL 35 basize ubuzima mu ngwano hagati y'abasirikare ba Leta ya Congo hamwe n'umuhari wabo hamwe n'ikiganiro Amerikana turazigara kwako mu kanya kari imbere. Ariko imbere ya Horika tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Muramutse neza Aloise.
Muramutse Frederic Nkundikije. Televiziyo zibiri zo muri Israel zari zashikirije ko ibiharuro byavuye mu matora y'abashinga amateka byimirije gutangazwa, ubu naho zashikirije ko umugambwe Likud w'umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu uza imbere gato y'uwo bahiganwa ku majwi amaze guharurwa. Umugambwe Likud hamwe n'urunani bari kumwe basa n'abagiye kuronka intebe nyinshi z'abashinga amateka, ariko uwo bahiganwa Benny Gantz yahoze arongoye ibiro bikuru bya gisirikare nawe aracavuga ko umugambwe wiwe Blue and White watsinze ayo matora. Netanyahu yizeye gutsindira ikiringo cya gatanu nk'umushikiranganji wa mbere nahakurikiranwa ku byaha byo kurya ibiturire. Mu gihe yotsinda, Netanyahu yababaye umushikiranganji wa mbere atwaye igihe kirekire mu kurusha se wiwe David Ben Gurion yigeze gutwara icyo gihugu nyene. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo kuwa kabiri ku inama yo guhuza abashamiranye muri Libya yari itekanijwe kuzoba ku munsi w'Imana isa n'itazoshoboka ku bw'intambara ziyongera i Tripoli ku mugwa mukuru. Intumwa ya ONU muri Libya Gassane Salame yashikirije ko yifuza gutunganya inama ihuza abashamiranye vuba bwango, ariko ngo intambara ishingiye kuri politike ntibimworohereza. Iyo ntumwa yavuze ko ashobora gukora umurango n'ijoro kugira intambara yatanguye mu ndwi iheze kandi imaze guhitana abasivile batari bake barimo abaganga irangire. Ibihugu by'Ubwongereza hamwe n'Ubudagi bisanzwe biri mu nama ya ONU ijejwe umutekano byasabye ko inama kw'ibihugu 15 bigiza ku kanama bibonana kuri uyu wa gatatu kuri izo ngorane z'intambara. Ako kanama kakaba gaheruka gukorana ku munsi wa gatanu igihe iyo mirwano yaduka. ONU ivuga ko abantu 1,405 bahunze izo ntambara mu micungararo ya Tripoli bakeneye imfashanyo. Yasabye kandi miliyoni 202 z'amadolari y'Abanyamerika zo gufasha Libya uyu mwaka, ariko 6% by'amafaranga ngo nibyo bimaze kuboneka. Abagira imyerekano i Khartoum ku murwa mukuru wa Sudani barabandanya gusaba Perezida Omar al-Bashir gutanga imihoho, aho ku munsi wa kabiri ejo bari bashwadukiye rimwe ku cicaro gikuru cya gisirikare ahumvikaniye ibisasu bikomeye. Mu gihe abajejwe umutekano bariko baragerageza kubashwiragiza, abasirikare nabo baciye babakingira nk'uko byashikirijwe n'abavyiboneye. Ibiro bikuru bya gisirikare bikaba byugururiwe abakora iyo myerekano, nabo bakaba bahisemwo kuhashinga n'amahema bigumiraho. Abanyasudani ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ko igisirikare gishyigikiye abigaragambya. Mu munyaka iyo myiyerekano yatanguye mu kwezi kw'12 19 aho abanyagihugu biyamiriza iduzwa ry'ibiciro by'umukate n'ibitoro, imyiyerekano yahavuye mu nyuma itumbera gusaba Perezida Bashir amaze imyaka 30 ku butegetsi ko atanga imihoho. Ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Amerika ejo kuwa kabiri niho byatora byongera biremeza ko intumwa y'ubutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Venezuela ariwe ambasaderi aserukira Venezuela muri uwo muryango. Gustavo Tare yemejwe ku majwi 18 ku 9 bamuhakanye abandi batandatu bahitamwo kudatora yemejwe nk'intumwa y'amaho muri uyo muryango aserukira inama nshingamateka ya Venezuela Juan Guaido asanzwe arongoye iyo shiramwe ryashikirije ko rigiye kuzobimenyesha ku mugaragaro iyo ngingo mu munyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres iryo tora ryeje kuwa kabiri ryarashavuje leta ya Nicolas Maduro yavuze kuko ari guhonyanga bikomeye amategeko mpuzamakungu hamwe n'ibyo iryo shirahamwe ry'ibihugu bya Amerika ryari risanzwe rigenderako. Muri Afrika kandi igipolisi cya Uganda cyashikirije kuwa kabiri ko cyafashe bamwe mu bakekwa kunyuruza umukerarugendo w'umunyamerika kazi n'uwari ari umushoferi wiwe muri parke. Ibyo bivugwa mu gihe hari umushikiranganji yabwiye televiziyo muri Uganda ko hatanzwe ingwate kugira ngo abo bari banyurujwe barekurwe. Itariki ya kabiri y'ukwezi kwa kane niho Kimberly Sue Endicott w'imyaka 35 na Jean Paul Mirenge Remezo banyuruzwa n'abantu bitwaje ibirwanisho bariko baratembera mu modoka bari muri iyo parke ya Queen Elizabeth. Parke iri mu manuka ubushyira uburengero bwa Uganda ku rubibe na Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Icegera cy'umushyikiranganji w'ubukerarugendo muri Uganda Kiwanda Subi yabwiye televiziyo yo muri Uganda ko amafaranga abari banyuruje basaba bayahawe kugira ngo ubuzima bw'abantu burokorwe.
Urakoze Aloyiza kumakuru uheje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi na mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Mu Burundi ibice bingana 10% by'amasoko y'amazi harugwa ku butaka bw'igihugu aramaze gukama kwera ibiti biyanywa. Leta yafashe ingingo yo kurandura ibyo biti mu magurumasha. Mu kiganiro yahaye amenshi makuru uyu munsi kuwa kabiri i Bujumbura umushikiranganji w'uburimyi bworozi n'ibidukikije yavuze ko hamwe atagikozwe ibintu bishobora kuyanzara. Mugenzi wacu Diane Ninahazwi ari i Washington niwe yakurikiranye iyi nkuru.
Mu kiganiro rwo ushikiranganje bwagiranye n'abamenyesha makuru kuri no wa kabiri bwemeje ko muri rusangi ibice 10% by'amasoko y'amazi aharugwa ku gataka ku Burundi amaze gukama agera mu bice 17 nayo agashobora gukama umwanya n'umwanya. Dogi de Rurema aramutse ubwo ushikiranganje akagabisha ko atagikozwe vuba bwango ibintu bishobora kuyangara kuko amazi yose u Burundi bukoresha ava ku gataka kabwo.
Kubamenyesha ko ku masoko ashika 2024 8832 u Burundi bufise amasoko 2499 yarakamye Burundi mu kuvuga 10.1%. 4418 ariko arakama mu kuvuga 17.8%. Nao nyene atagikozwe vuba arashobora gukama Burundi. Twomenya kandi ko uravye aho igihugu cacu giherereye ko hamwe amasoko yacu y'amazi yokama ko atamazi ava mu bindi bihugu turonka kiretse ayasohoka.
Umushikiranganji Rurema agabishije mu gihe mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvugwa ikibazo cy'umuyagankuba udahagije gituruka hanini ku igabanuka ry'amazi mu ngomero kuko umuyagankuba uboneka muri ico gihugu ari uko ingomero zifise amazi ahagije. Twagerageje kurondera kome Manirakiza arongoye ubushikiranganji hujejwe amasoko ntanganguvu n'ubutaka kugira twumve icubwo bushikiranganje butegekanya gukora mu gihe ayo mazi yokena ariko nitwamuronka. Ico bikoze ikinyamakuru iwacu gikorera mu Burundi mu nkuru casohoye kuri nuwa kabiri kigaha umutwe mu Gifaransa ugira ngo la régie des eaux au bord de la faillite bisiguye mu Kirundi ngo régie des eaux ishobora guhomba cerekanye ku ico gisata ca leta kijeje gutanga amatara n'amazi mu Burundi cugarijwe n'ibiturire bishobora kugisenya. Iwacu ivuga ko mu nama umushikiranganje ajeje ivy'amasoko ntanga nguvu yagiranye n'abakozi ba régie Egidezo kwigenekerezo rya 49 ukwezi kwa gatatu uno mwaka yemeje ko amafaranga agera ku miliyari 13 y'amarundi yazimiriye muri ico gisata kijeje gutanga amatara n'amazi mu Burundi. Ico kinyamakuru gikomeza candika ko muri iyo nama Manirakiza yagarutse no kuri twasorobotundi turimwo abakozi ba Egidezo bumvikana n'abakiriya kugira ngo amafacture yabo asabikanywe hagati izo mpande zibiri hadasize inyuma abakozi b'umurengera kubgiwe bahembwa batariko barakora. Nkuko tubisoma mu kinyamakuru iwacu ko Manirakiza yabajije abitabiriye iyo nama ati ndugure twa mugina ari nka hamwe Egidezo yuhagarika gutanga amatara n'amazi vyogenda gute? Ndugaye twa mugina hagataho ku ruhande rw'ubushikiranganje bujeje uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu Burundi naho bavuga ko igisata c'amasoko y'amazi kigezaho umwansa ashaka bemeza ko hari mikenyero imaze gufatwa. Deogide Rurema aramutswa ubwo bushikiranganje
ku kwezi kwa kane guca imikobe ko makomine 93 kurandura ibiti binwa amazi menshi mu makomine 78 hamwe no kubagarira ibiti mu makomine 77. Ukwezi kwa gatanu ni guca imikobe ko makomine 89 kurandura ibiti mu makomine 90. Mu kwezi kwa gatandatu guca imikobe ko makomine 82 kurandura ibiti binwa amazi menshi mu makomine 43 guca imiciro yo gukinga imiriro ya nyakanga makomine 91 no gushiraho amanamba y'ibiti mu makomine yose agize igihugu. Mu gisagara cha Bujumbura no mu burere bwegereye ikiyaga Tanganyika hazoba gukingira inkombe z'inzuzi ihemero z'ikiyaga hamwe no gusukura igisagara.
Ushikiranganje ujeje uburimyi ubworozi n'ibidukikije busaba abakozi babo kuva mu biro bakifatikanya n'abanyagihugu muri ivyo bikogwa vyo gukingira ibidukikije.
Igisirikare cha Congo FARDC cyaratangaje ko cishe abarwanyi 35 mu rwi w'abarwanyi ba FNL bari mu magunda muri sekiteri y'Itombwe territoire ya Mwenga intara ya Kivu yepfo. Ni nkuru yo mu menyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika muri Congo Vedaste ngabo.
Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikorera muri rejima y'3304 iri mu misozi miremire ya Uvira caraye cirukanye ishyamba za FNL zone na General Louis Nzabampema mu birindiro biri mu magunda Ruminiko Kakuku Mushojo ndetse na Maheta aho FARDC yari imaze icyumweru cyose mu ntambara n'abo bagwanyi b'abarundi ba FNL. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere Captain Dieudonné Kasereka ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri yatangarije Ijwi ry'Amerika yuko bishinye ishyamba z'abarundi 35 zirimo n'abayobozi bakuru babiri bafata n'imbunda nyinshi zikomeye. Andi makuru avuga mu basirikare bari mu magunda ahamya yuko ari ngomere 24 z'abagwanyi ba FNL ziri kuvurirwa mu mashamba yo mu Rubumba. Dieudonné Kasereka avugira igisirikare cya Congo muri iyi ntara atangaza yuko kuva tariki ya kabiri y'ukwezi kwa kane igisirikare cya Congo gitangije intambara yo kugwanya Louis Nzabampema wari ufite ibirindiro mu magunda kimaze gupfusha abasirikare batatu gikomerekesha abandi bane bari kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Uvira. Umwe mu basirikare bo ku rwego rwo hejuru mu gisirikare cya Congo uri ku rugamba utashatse ko tuvuga izina ryiwe yatubwiye yuko baraye birukanye General Louis Nzabampema zimwe mu nyeshamba ziwe zihunga zerekeza mu mashamba yo mu Rubumba. Abandi nabo bagera kuri 40 bahungira muri grupu ya Bijombo berekeza muri territoire ya Fizi. Kwagerageje kuvugisha umukuru w'inyeshamba za FNL Louis Nzabampema tebyadukundira kuko mu mashamba yo mu Rubumba yahungiyemo nta rezo ya telefone ibayo na telefone yarasanzwe akoresha mu bwoko bwa Turaya idakoresha rezo zo muri Congo kwa yihamaga inti yanyura gusa kwa kabiri bicumweru gishize General Louis Nzabampema ubwo yaganiraga n'Ijwi rya Amerika yari yavuze yuko birukanye igisirikare cya Congo cyare cyamuteye mu magunda kandi ahakana amakuru FARDC maze iminsi itangaza yuko hari abasirikare biwe yishe
mu ntambara zabaye. Abantu nuko bagatinya Imana mu ntambara zabaye kiriya gihe cyo cumi na kane tuzi kwa kabiri nta musirikare wacu yapfuye. Niyo namunsi niko kuko rero nabuze ko bavuga ngo nabo bafashe ibintu bagererekane aba FNL bo barafashe
mumenya yuko bamwe mu baturage bo mu magunda bari bahungiye izi intambara mu masango no mu gatanga batangiye kugaruka mu mihana yabo nyuma ya FARDC yirukaniye inyeshamba za FNL. Vedaste Ngabo kubwa Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Arakoze Vedaste Ngabo. Ijwi rya Amerika ntiryashoboye gutohoza ku buryo budasubirwamo niba koko abo bagwanyi ba FNL 35 barishwe n'ingabo za Congo muri ngwano.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kuva ku itariki ya cumi ukwezi kwa gatatu guheze gushika ubu abanywanyi barenga ijana b'umugambwe CNL Congrès National pour la Liberté mushasha wo mu nyapolitike agatondwasa icegera ca mbere cy'umukuru w'inamashyaka mateka nibo amaze guhagarikwa mu gihe hari umwe muri bo yishwe mu ntara ya Kirundo muri aruko bw'u Burundi. Nkuko bivugwa na Aimé Magira umuvugizi w'ifata kibanza uyu mugambwe mu kiganiro yahaye Eloge Wirikaneza umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika. Magira avuga ku biganiro bidakumira ari wo muti wonyene wo kurangiza indyane igihugu cinjiyemo kuva mu 2015 agatira kamo abanywanyi ba CNL kwirinda gutwarwa n'agasha.
Abantu bamaze gufatwa nisinzi kubera turabibona mu ntara zose z'igihugu. Hatwovuga ngo muri Kirundo hari nabishwe mbere muri Kirundo, hariho abafashwe muri Tsamuyinga Kamara Magambo, hari abandi bafashwe hariya muri za Karuzi, hari abandi bagiye bafatwa muri Rumonge muri Rutana, tukaja hariya muri za Makamba hama na Rumonge, hari abafashwe harugasha tuza rero muri za Cibitoke Ngozi, cyane cyane barafashwe batari bake no muri za bubanza Karundu. Rero no munsi twumva ko mengo hamaze gufatwa barenga 200 ku munsi umwe gusa bamaze gufatwa. Urumva rero tugiye kura ibiharuro tukusanga tufise bamaze gufata nk'abantu barenga ijana, mugara urumva muri abarenga ijana hari n'abana bishwe kubera gusa hari umugambwe senere umugambwe mushasha novuga ko atari mushasha kuko wahinduye izina abanywa ni babandi nyene. Urumva rero nababahiga barabatse baraza bari bo
ibi nyone mwe mu bihinziguri ku mugambwe wemerewe ukugururirwa mubaza kwinsigura ari ihe ituma abanywanyi banyu bafatwa.
Twibaza yuko leta yihari leta ya nkuru nzizi hari ntigeze ihindura integuro ntigeze ihindura imigambi yawo kuko gikuru nuko bobo kuri bo atawundi mugambwe haba bizizirira urubuga rwa politike. Ariko tubiravye ngo ino bihe sinibaza ko bazobigirako nezo kwigira tuva kwizima tuzoguma tukirageza turabye ko Uburundi bwogorora Uburundi bwo nka demokrasi keza abantu ku Barundi bose.
Muri imisi cyane cyane abanywanyi banyu bafatwa inzego z'umutekano n'abajejwe intwaro ku nzego z'ibanze, iyo tubabajije abinyamakuru batubwira yuko baba ariko bakora amanama atemewe. None mwebwe abantu banyu mwamaruka gukora amanama atemewe kubera iki?
Ikintu gitangaje nuko baba abantu ivyo bahora bavuga n'ejo bundi n'ivyo babandanya bavuga. Iyo abantu bahuye bari bayireko baraganira bo bacavuga ngo ni inama uva kugira baronke icitwaza imisi yose baca bavuga ngo amanama ngo atemewe. Ayo manama yemewe n'aya ko abantu ntibashobora kubintwakira mu kanya. Rero ejo bundi bavuga ati umugambwe ntiwemewe n'amategeko, umugambwe uremewe n'amategeko. Mugaza wumva buramatari hariya mustanteri hariya ukaza wumva ngo nta nzego z'uwo mugambwe ngwatse. None aba bantu ko ari abanyagihugu nk'abandi ni ukuvuga yuko badashobora kuganira ko bajya basanga ubusanga babafatiye muhira. Umuhira haba ari inama hari icegeranyo baraberekana ngo twango twafashe icegeranyo ngo bariko barakora inama ngo yiniri ngo bariko barakora inama ngo ijanye n'ibyo kuzana umutekano muke. Ibintu ntibyahindutse ubutegetsi bashakora kwakuriraho umugambwe hari muga ntibashaka gukora ku mugaragaro. Ariko nitwocikivutu twabwira abanyagihugu cyane cyane abaseneri nyankamugayo batekane ntibaje mu kwihora.
Ubona umutari wuwe kugira ngo icuka cya politike mu Burundi gisubire kuba ciza?
Umuti ni wawe nyine, umuti n'ibiganiro kuko ari senevrede ntangwano yigeze itsinda naho agomba gukoresha igikenye naho agomba gukoresha iterabwoba. Mu Burundi ntibuzogira umutekano kubera ngo igitsure cy'imbonera kure, kubera igitsure cy'igipolisi, kubera igitsure cy'umugambwe senevrede. Kuko senevrede yonyene ubwayo ntangwano yatsinze n'abarundi bose babishyize hamwe bakava bakavuga ati tukeneye amahoro bakavuga ati tunji Arusha tukaganira umuti wonyine uhari n'ibiganiro hanyuma kandi cyo no nsubiye kure CNV ntiyabitanguye ubu 2005 murazi vyagikoreza mu yinga afafita abantu bagatira muri za ruvu mu 2010 ni hafi ni imyaka 9 irangi nibaza ko barundi batari bagira ivyo bakoze bafata abantu bagatira mu nzuzi hejya no hino mu 2011 niko byarabandanije intwaro kuva mu 2005 yakoze nk'izindi ntwaro yakoresheje igikenye ikoresha ubwicanyi ikoresha kwangaza cyo gituma twe twiyumvira yuko vuba bwango bari bakwiye kurangiza ibiganiro tugategura amatora kuko amatora azoba atabiganiro impunzi zitatashe ibinyamakuru bitahari akaba amatora nkuko CNDV yiyumvira sinibaza yuko icyo gihugu kizagifisa amahoro cyo gituma twibaza yuko hije ndonga vuba bwango bari bakwiye kugusaba nyene ubutegetsi ugasaba ibiganiro kugira ngo turangize cyo amatora y'2020 none abanyagihugu bakabakitore ubutegetsi bukemera intahishitse abanyagihugu bashitse hanyuma rero abantu vuba bwango bakabarekura bakabatezurira abantu bariko barafatwa gasakisaki bakabareka bakidegembya impunzi bakategura ikintu zitaha ibinyamakuru bakaraba ikintu bikuntu bikora mbega uburundi bukaba nk'ikindi nk'ibindi bihugu ariko abana nk'ibi bintu bariko baragenda batoza abantu amafaranga kugahato amafaranga ugasanga ni kori mugajyo kori ritanditswe n'ahantu hamwe ritagira itegeko narimo mugako kaza wumva ngo zana umusoro ngo zana amahera ngo zana ibiki ngo indongozi kanaka abategetsi kanaka batware banaka ngo bagiye aha muzana amahera niyo abanyagihugu bazobivamo gite nibi n'abanyagihugu ukuntu bakenye ubu bavuga yuko cha gatatu c'abarundi ko batwitswe avubi ko bafise ubukene ntangere none undi uno muzika buri kurabongera ko kwabongera ko kubasaba amafaranga ivyo bintu tuzobivamo gute
Iradio ijwi ry'Amerika yari yifuje kuvugana n'abajejwe umutekano mu Burundi kugira ngo batange umuco kuri ico kibazo c'abanywanyi ba CNL ariko ntitwashoboye kubabona turabandanya tugerageza
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika
cyo ndi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tuwibutse nshuti mwese ko muri kumwe bandanya kumviza iradio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu naho ni amwanya w'ikiganiro amerikana cerekeye ivyaranze leta z'ubumwe z'Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemo ikiganiro tugiye gushikirizwa na Thomas Kamirinde
Mwaramutse neza ku itariki ya 9 y'ukwa 4 mu 1865 intambara yisubiranamo ry'abene gihugu ba leta zunze ubumwe za Amerika nibwo yarangiye yari maze imyaka 4 nibyo tuganiraho muri make Mu 1861 igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari kigizwe na leta 34 ziyunze ubu zisigaye ari 50. Icyo gihe rero leta 11 zafashe icyemezo cyo kwitandukanya n'izindi zikora icyo bise Confederation. Izindi leta 23 zo zagumye ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Union yari iyobowe na President Abraham Lincoln. Mbere yo gutorwa Abraham Lincoln yari umunyamategeko uburanira abandi bantu avoka yarazwi mu bantu barwanyaga cyane ubucakara yiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yabaye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 11 1861 arayatsinda aba perezida wa 16 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yimitswe ku itariki ya 1 y'ukwa 3 1861. Leta zo mu majyepfo y'igihugu icyo gihe zari ziganjemo ubucakara zafashe iyo nsinzi nk'ikimenyetso cy'uko Lincoln azakuraho ubucakara kandi nibwo bwari bugize umutima w'ubukungu bwabo kuva mu kwa 12 mu 1860 kugera mu kwa 2 mu 1861 leta zirindwi muri izo zo mu majyepfo zari zimaze kwivana muri leta zunze ubumwe za Amerika ni Carolina y'Epfo, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana na Texas. Ku itariki ya 8 y'ukwa 2 1861 zemeje itegeko nshinga rizihuriza hamwe zikora Confederation. Hashize iminsi 10 nyuma yaho Confederation yashyizeho perezida wayo wa mbere Jefferson Davis ari nawe wenyine rukumbi wayitegetse. Guhera ku itariki ya 12 y'ukwa 4 1861 Confederation yatangiye kwigarurira ibigo n'ibyambu bya gisirikari byose byari biri ku butaka bwayo. Yahereye uwo munsi ku cyambu cyitwa Fort Sumter ku nyanja ya Atlantika muri Carolina y'Epfo intambara ibitangiye ubwo. Mu kwa 4 no mu kwa 5 1861 izindi leta enye Virginia, Arkansas, Tennessee na Carolina ya ruguru nazo zasanze ziriya zirindwi Confederation iba rero igizwe na leta 11. Ijwi rya Amerika. Intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu imaze hafi imyaka 2 ica ibintu ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 1863 Perezida Lincoln yashyize umukono ku iteka rica ubucakara mu gihugu hose no muri Confederation. Byatumye abirabura nabo bemererwa kwinjira mu ngabo z'igihugu muri uwo mwaka. Bagiyemo bagera ku 186,000 ni ukuvuga 10% by'abasirikare bose ba leta. Confederation ariko nayo yagize abasirikare b'abirabura gusa umubare wabo wo ntuzwi neza kuko batarwanishijwe ku buryo bweruye. Intambara yarangiye ku itariki ya 9 y'ukwa 4 mu 1865 Confederation itsinzwe. Intambara yacikanye n'ubucakara bugenda burundu ariko yahitanye abasivili barenga miliyoni n'abasirikare bagera ku 625. Aba basirikare bayiguyemo baruta abasirikare ba Amerika bose hamwe bapfiriye mu ntambara ya mbere y'isi yose, iya kabiri y'isi yose, iyo muri Korea n'iyo muri Vietnam zose uzishyize hamwe. Yaguyemo kandi ba ofisiye bo mu rwego rwa ba general 140 bo ku mpande zombi, General Full umwe, Baryotuna General 3, ba Major General 22 na ba Brigadier General 114. Uwari Perezida wa Confederation Jefferson Davis yatawe muri yombi n'ingabo z'igihugu mu kwa 5 1865. Yashyikirijwe inkiko ashinjwa ibyaha byo kugambanira igihugu. Yavuye muri gereza atanze ingwate y'amafaranga akayabo mu 1867 ataburanye. Umushinjacyaha yari yahisemo kureka kumukurikirana. Davis yitabye Imana mu 1889 azizurwa ikirago. Yari afite imyaka 81 y'amavuko. Naho Perezida Lincoln we yari yarishwe ku itariki ya 15 y'ukwa 4 1865 arashwe n'umugizi wa nabi. Yaramaze ukwezi kumwe gusa atangiye manda ya 2 yaramaze gutorerwa agenda atayirangije. Yari afite imyaka 56 y'amavuko. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, ikigana Amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije, ndabashimiye cyane, murakarama.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11:00 kugeza saa 2:00, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
Tuti mwese mkunda ila diyo hejuja Amerika vigana ya tukatiguli mwaka kanya vigaru kingaha. Tumoneho kandi ya kanya kogoshi mila engineer ya dufashe mwinga bugizi uma hamwe na Fatuma Kalala ya dufashe kwegeranya vigana niyo tukatiguli. Kuli mikro mwalikumu na Frederica Mwunikije na makuru na yumu ashikijwa na Aloiza Bigirimana. Na kwete kudu tegamatukui tulabi furije wa mahoro numusi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.